Mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamya na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192. Mu Rwanda muriko mutumva kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwo muratwumva tanko manzi kuri FM 88.9 ya Radio Julio Bora. Amahoro nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi nikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi. Ni kiganiro mugiye gushikirizwa na Joy Diane Ninahazwe.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mugisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ukwezi kurarenze Uburundi buramutse umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye. Mu majambo yashikirije haba mu kurahira canke mu mwiherero aheruka kugirana n'abagize leta yiwe, yavuze ko gutahukana impunzi no kubahiriza agateka kazi na muntu biri mu biburaje ishinga. Mu muco w'Abarundi babarizwa mu buhungiro harimo abamenyeshamakuru barenga ijana bahunze inyuma yo guturirwa amaradiyo yabo. Amajambo ya perezida mushasha Hayicizere aha abamenyeshamakuru iyo bahungiye mu bihugu bitandukanye. Indongozi za bimwe muri ivyo bimenyeshamakuru zigo niki ku butegetsi bushasha, nikiye kigiye gukurikira kuri bo? Utwo tubazo turi muri two tugiye guca ijya nyino mu kiganiro muri isanga cuno munsi. Twaba tubimiriyemo Bob Rugurika, umuyobozi wa radio RPA iri mu zaturiwe. Twari twashimye kandi kuba turi kumwe n'uruhande rw'abari muri leta. Twari kubaza uko ku rubuga mu Burundi bimeze nuko perezida Ndayishimiye yasanze igihugu cifashe mu by'ubwisanzure bw'itangazamakuru, ariko abo twikoze ko bose harimo abahanuzi mu biro by'umukuru w'igihugu batubwiye ko ikibazo ijwi rya Amerika rifitaniye n'Uburundi byo bagora kuvugira kuri no radio yugawe mu ico gihugu. Turasabye imbabazi rero kubibazo nkumbure byari kwishurwa n'izo mpande bitaza gushobora gutoregwa inyishu. Ariko Bob Rugurika wewe umuyobozi wa RPA turi kumwe ku murongo wa telefone. Bob, ikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi kandi mwakoze kuduha akanya kugira ngo dushobore kuyaka.
Yego, mwakoze namwe kugutumire.
Reka ikiganiro cacu Bob tukinyere ku kabazo ka Emesiane Bayaga yatwandikiye kuri Facebook abaza ati akamo yabateye mwakakiriye gute, akamo ko gutahuka ku mpunzi muri rusangi katewe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi amenyeshamakuru bakakiriye gute aho bari mu buhungiro?
Twebwe nk'uko mubizi si ubwa mbere intwaro ya CNDD-FDD itera ubwamo utwamo bene utwo aho haba kuri nyakwigendera umuhisi perezida Pietro Nkurunziza agitwara ikirindo cy'iwe cya gatatu. Muzi yuko ari cyo cyatumye n'abarundi barenga 500,000 bahunga igihugu cyabo, yaragumye atera kama abarundi abasaba gutaha. Ariko na mugenzi we kandi n'uno munsi General Major Evariste Ndayishimiye tubona ariko arahifatamo, kuko inkazi yuko yari yaranavuze yuko azonamukorera azobandanya arangura ibyo Burundi ibyo yakora. Rero je nibaza ko akarubwa mbere tubivuga ko kamo mu majambo ubungiriza ni akamo keza n'amajambo meza, ariko wumva yuko arimo kuryosharyosha abantu, ariko hanini akaba arimo ibinyoma ububeshi. Muti kubera iki abantu batwara igihugu cy'u Burundi? Reka no mutubeke kuvuga Petero Nkurunziza kuko yararangije ikiringo ciwe Burundi ntakiriho,
reka tuvugwa musubiriye Evariste Ndayishimiye niyo ari karatera kamo abarundi mu majambo babishisha mu majambo mu maradiyo nengo yibagira icyo abo barundi bahunze yibagira icyo abo bamenyesha makuru bahunze yibagira icyo abo banyapolitiki bahunze bahunze intwaro yica hajya mu Burundi bahunze igipolisi gihohotera abanyagihugu bahunze politiki mbi ya CNDD-FDD y'ukwanka demokrasi mu Burundi bahunze imigwi y'inkorabara imbonera kure uwo mugambi CNDD-FDD washize mu Burundi bahunze ubwicanyi bugigwa n'inzego za leta uhereye
aho hari mu bihumbi
n'urwego rw'iperereza
aho hari mu bihumbi 2015 inyuma y'ibyo byagirije byo mu 2015 tutariko turarondera n'uruhande tutariko turabona n'uruhande rwa leta ngo gwisobanure kuko base kutwitaba ntacigeze gihinduka
oya ugikubira aba ntacigeze gihinduka mu bintu byacunye barundi bahunga harahindutse isura nsasa uburongozi bw'igihugu mu mabanga y'umukuru w'igihugu gusa nayo urabona ko abantu hanini aribo bari bacunye ubwicanyi bwinshi buba harimo umushikiranganji w'umutekano arenga iyo mibunyoni uwo rero usanzwe uzi ko ari no mu bihano by'amakungu haba ibihugu bya buraya haba za leta zunze ubumwe za amerika zaramufatiye ibihano mwarabonye ko Ndayishimiye yaciye afata ahubwo aramushimira cyane rwose amukura mu kibanza cy'umushikiranganji yahungabanije umutekano mu Burundi amuha kurongora leta yose uno munsi niwe ategeka leta yose mwarabonye umuntu yitanda kugarika ariwe muri icyo gihe yarongoye inzego nyinshi zahungabanije umutekano yavuze mu bwicanyi bwinshi muri iyo myaka iheze uno munsi niwe yahaye igisata cy'umutekano n'intwaro hagati mu gihugu mbere y'iterambere ry'amakomine bigaragaza ko kubwa Ndayishimiye abo bantu bakoze imigambi ya leta ni ukuvuga ko buriya bwicanyi yari imigambi ya leta ya CNDD-FDD naho Ndayishimiye atariwe yari ayihagarariye rero nsigura ko Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu mushasha arashyigikiye amabi yose yakozwe nabajya abantu uko ari babiri yanatumye bajya mu bihano
ariko nashaka gusaba ariko kuko uruhande rwa leta rutari ngo ruze gushobora kwiregura ahanini tuze tunashimikire cyane kuri ico kibazo cy'abamenyeshamakuru uyu yarabaje ati akamo yabateye mwaka kiri gute ndabumvise ivyuko mwoba mwibaza ko mushobora gutahuka si vyavuba boba
reka kumure nemere kugendera kuri uwo murongo naho ibyo nari ko ndavuga biri mu byacumi bamenyeshamakuru bahunga nagomba ndababwire yuko abamenyeshamakuru si ubundi bwoko bw'abanyagihugu n'abanyagihugu nabo abamenyeshamakuru ni abantu bafite gusa umwuga bakora hakurya twavuga abaganga reka rero ndakwishyure kuri icyo kibazo cyawe uretse yuko mu majambo yose Ndayishimiye amaze gushyikiriza atarigera acisha mu kanwa kiwe uwo mugwi w'abanyagihugu ni ukuvuga abamenyeshamakuru ba ntabwo arigera bacisha mu kanwa nta kamo arigera batera bo nyine nk'umugwi w'abamenyeshamakuru icyo amaze gukora akavuga ati abarundi bose bahunze nicyo gituma nako ngerageza kugusigurira kujya nagira rero ndakubwiye ko twebwe n'abamenyeshamakuru jewe mbere nivugire ku ruhande rwanje nta kamo ka Ndayishimiye nigeze numvamwo itubuze nta kamo ka Ndayishimiye nigeze numvamwo ubugwaneza ko ariko arahamagarira abamenyeshamakuru bomo bagasigirirwa n'amaradiyo mbere akanugagwa ntaho turigira twumva avuga ati bamenyeshamakuru mwahunze turabateye kamo mu minsi ida tugiye kubarungikira intumwa mugirane ibiganiro mwumvikane ingene mushobora gutaha mbere babasigurire n'ingene umwuga wanyu ushobora kuzoroha
ngira yabashize muri rusangi mu mpunzi rusangi muri abo bose bahunze igihugu
yego nicyo yakoze nicyo gituma burya ubwa mbere nayikomishira nk'umunyagihugu naho nsanze ndi umumenyeshamakuru nicyo gituma rero munsi y'amake nagira ndababwire yuko akamo ka Ndayishimiye karimo igifungo cyinshi rwose kandi karimo kwiyorobeka nta humure riri mu kamo ka Ndayishimiye ariko gituma nibaza nkanjye nk'umumenyeshamakuru ko nta kamo nigeze numva yaziteye
Ego hivi ya Amerika Washington DC mukirundi n'ikinyarwanda ikiganiro ni muri isanga icizere camenyesha makuru barengije na bakura ama radio yigenga mu gihugu cy'u Burundi n'icahe kwinontwaro shasha y'u Burundi turabigaruka ko tugasigura ko twagerageje gusangiza kino kiyago leta y'u Burundi kugira ngo twumve nayo icigona ariko ntibashima kucitabira hari rero abagiye baraturungikira amajwi atandukanye babacisha kuri Facebook cyangwa kuri WhatsApp yacu nkuno yatanze intererano yiwe
ndabaramukije cyane ndi bujumbura mu Burundi ama cyifuzo cyacu nje uko yatahukana impunzi abanyagihugu barakeneye gutaha iwabo mu gihugu c'amavukira kandi na musaba nuko yogabanya ibihano akabiheba by'abarundi bafatiwe kugira bagaruke twubake igihugu eko ndabashimiye
Bob urumvise ko uno munyagihugu asaba ko ibihano bigabanuka kuba bifatiwe wavuze ati uravye imvugo y'umutegetsi mushasha nta urumva adoma kurutoki avuga abamenyesha makuru nk'umugwi wegwa n'ico kibazo nawo urimo mubashobora muboshobora kuvuga kutahukana cyangwa guhimirizwa ico umunyagihugu avuga coco kivuga kwiki nico bona kizoshoboka kuvana ko ibihano bitandukanye imitre y'abatandukanye bari mu buhungiro handibutsa ko hari n'abamenyesha makuru batandukanye bari ku ntondeza abarondegwa n'ubutungane bw'i Burundi.
Murundi umwe gihugu ndamwumvise umwumviriza arajwe ishinga nuko mu Burundi hogaruka ituze abantu bagataha mu byabo bandi gihugu byasubira kwitwa Burundi bw'amata n'ubuki ariko nibaza kwinjirira ikiri ndende kuko nkuko nabibabwiye iyo leta itera kamo mu gitande ko kubesha abanyagihugu n'amakungu ariko bakibagira yuko abanyagihugu n'ibyuje n'amakungu ntabwo ari ibyuje urumva ko nk'iyo bavuze ngo batera kamo abantu ngo bahunguke bamaze kubona leta ifite bonyine ibintu by'ingonde biyandikiye atawubye babikuye bandika abantu ngo babashize ku bihano ngo babashize ku mitahe mpuzamakungu imitahe itigeze ikora bimeze nk'ibintu by'amaguyo nibaza ibyo byose ni ibintu byari bikwiye kugira abanyagihugu batahure yuko iyo leta iri mu kinyoma reka ndabaha akandi karorero ndabona hari abanywanyi bakomeye ba CNDD-FDD hariho n'uwahoze atwara uwo mugambo wa CNDD-FDD yari arongoye umugambo wabo ba Evariste bose barabayoboke biwe uwahoze ari umushingamateka Gerenge Ndakumana yarongoye umugambo wa CNDD-FDD imyaka hafi itanu ine ni ukuvuga ko mwarabonye mu mwaka wa nyine mu ntango z'uno mwaka yarafashe urugendo arava mu bihugu bya Buraya yaravuga ati jewe ndavuye mu buhungiro ndatahuka iwacu nari ngiye guterera umuganda mu bijyanye n'amatora agenda ari kumwe n'uwundi mugwi w'abarundi mbere muri bo benshi harimo abanyabanga bakomeye bahora muri uwo mugambo uri ku butegetsi mu Burundi mwarabonye ko abo bagabo bari mu Burundi nyine batwara igihugu nibo bafashe iya mbere barabiyamiriza barazibira n'amayira barabarira mbere ubuserukizi bw'u Burundi mu Buganda bati yabo nabo bantu ntibubahe impapuro za muri karengane abo bantu ntibemerewe kuza mu Burundi ibyo byose ni ibimenyetso bigaragaza ko iyo leta y'u Burundi bandayishimiye ishikiriza amajambo y'ibinyoma hanyuma bugabo bagakora ibihushane n'ibyo bavuze ibyo rero ni ibintu abarundi bari bakwiye kubona bakabyumva araba imitahe bashize ku bamenyeshamakuru imitahe barungitse ngo ku bantu baharaniye agatakazi na iyo yose muramaze kumva ntaricyo ntacayivugaho kuko Murundi urabona ko arafite ibintu ubona ko adashobora nicyo gituma twe tumusabira ahubwo turindiriye yuko iyo migozi muboshe izo nzuki zimubuza gukora icyo yifuza nicyo gituma tumusabira ko iminsi n'izina byomuvako hanyuma agashobora gukorera ku mbure abarundi n'uburundi bigambiye
tukiri kuri ico Bob hariho nkwanditse kuri Facebook yacu yitwa Bruce Arakaza yavuze ati aho rero mugira mvuge ko nka RPA amenyesha makuru bayo bugari ku Bujumbura Bob Rugurika aheruka kwivugira ko leta nshasha ihari atayemera none agacanagira ko abaza nimba hakiri kare yuko umuntu ashobora kubona ivyo leta iri kwirakora twavuze mu ntango ko ari kiringo c'ukwezi kirenga ko yarahigenekerezo rya 18 kwezi kwa gatandatu n'amezi abiri ntararumana ntiyoba hakiri kare kuvuga ko atacizere kihari
Jewe nagenda babwire nicyo narigeze no kubivuga icyo gihe ndabivuga abantu banabifashe ko bishakiye bariya hamwe na bariya babiri hari ikiguro cyate narigeze kubivuga ariko ndabisubiremo jewe nta Evariste ndayishimiye nk'umuntu w'igihugu nk'umutika Evariste ndayishimiye nk'umukuru w'igihugu no munsi ahari ntacyo dufise jewe dupfa ku bwacu nta tongo nta bintu duce dupfa uno munsi icyo dushobora kuba dupfa ni kungene mbona bari kubarongora igihugu cyacu nabi umuntu ashaka iyo muha akanya Evariste ndayishimiye ukwezi ni byo ni gito ariko buriya si guto n'umunsi wose burya si amasaha mirongo inani si mato kugira umuntu afate ingingo ibereye kugira umuntu afate ingingo umutima wiwe wicuka gusa ikigaragara nibyo murabizi mu bijyanye na kahise cyangwa mbere n'ubuhinga abantu baravuga bati amaleta yose cyangwa umukuru w'igihugu bamurabira ku mezi atatu amaze kuminsi ijana bamaze atwara igihugu niho baraba bakabona intumbero iyo ntwaro yifite aho onyine niho navuga ni reka tumurindire tumuhaye amezi atatu tubahe ibyo aribyo bamaze gukorera abarundi ariko ukwezi si gito ku mukuru w'igihugu afite ishyaka bamaze gukora ibintu byinshi murabaza turafite amakuru yuko hako abantu bohungukiye kuva i Burundi ahubwo hari abariko bararondera iyo bava i Burundi bahunga kamwe kamwe mu bihugu byo mu karere
hama abavugwa nabo ko bataha bava muri Tanzania hariho abo bivugwa ko bataha bava muri Tanzania na RCR yaranavuze ko hariho abatahutse bava mu gihugu cya Tanzania
ibintu birabera mu gihugu cya Tanzania mu bijyanye no gukingira impunzi nta handi byindi batasinzi byari byawe ku mbure nina ba aho ngeza kubona murabona ingene ni ijoro rimwe ryahirya ejo igihugu cya Tanzania gikoresheje abapolisi babo cyangwa ibyo mbonera kurikorana n'abategetsi ba Tanzania baranyurije ni ijoro rimwe gusa abarundi batanu ntibagakora mu mwabimenye ni ijoro baranyurije abarundi bashika batanu bagenda kubwire yuko muri kino gihugu cya Tanzania hari abantu barenga mirongo ine bamaze kunyurizwa atawe irengero ryabo rero bamwe bamwe turumva yuko banyurizwa bagatwaza Burundi kugira ngo yabikirwa n'ayo mashyamba ya Tanzania Tanzania ni igihugu kiri kukireba nabi akarorero muri politiki ya kano karere n'abariko baravuga bati hako twikirwa ngaha muri Tanzania nk'uko bagenzi bacu biko bagenda reka tuje kugwa mu matongo iwacu reka tuje gusira i Burundi nyabuna bene wacu baze baduhambe tukuvuga ko ari abantu batashe kubera ikize riri mu Burundi
ayo makuru yafitiye ibyemezo umuntu yafitiye ibyemezo nk'amenyesha makuru Gabob
ayo makuru tisha kugira ngo ibyemezo ni kubera turi kure na kure ni ukwereka ubutumwa tuguma turonka by'abarundi bari muri Tanzania baguma badutabaza bagira bati nyabuna semerera baraye badukuyemo bandi batanu ejo bundi badukuyemo babiri muri iri joro baraye batwaye uwundi umwe ati bariko baratubuza gukora utuntu twose twahora dukora tudufasha kwibeshya
wavuze ati nta cizere hari umunyagihugu wavuze ati haracyari kare kugira ngo umuntu avuge ati nta cizere yuha umutegetsi mushasha ataramara n'iminsi ijana wewe nawe uti iza gutamba neza urayibona igitangura ari nk'uwo mvuga ati byari kugenda neza n'ivyaho ibibazo byari gutanga umwizero mu bamenyeshamakuru bahunze muri no minsi ya mbere ubona bita ariko biraje ahabona ku butegetsi bwa perezida mushasha Evariste Ndayishimiye
barasize ibyo bari kuvuga Evariste Ndayishimiye abamaze kugira ijambo agashikiriza cyangwa batugwandiko cyangwa akagira n'intumwa arungisha kuvugana n'abantu bamwe bamwe birirwa n'ako kamukiwe iyo avuze ati turasira kama abantu bahunze bahunguwe ejo data nibareke guhugurika kumutera kamo ariko basi bababwire bati hari radiyo y'u Burundi twaturiye twugaye turatera kama bahoze bayikorera ko tugiye kuyigurira mu minsi ya vuba dushireho imigi igiye kuvugana n'ababijeje ingene ayo maradiyo yosubira gukora hariyo amaradiyo ya za rpr hariyo amaradiyo ya za gonesha fm hariyo amaradiyo ya perezida rubisitani ibyo byose yari gufata akagira ati nyabuna banyepolitike murongo ibigambo mushika murenga cumi muri mu buhungiro turabate yakamo ndagarungikira mu mwisiza inkuma y'ubushikira nganje z'inkwaro hagati mu gihugu muyage izingene dushobora kumvikana mugatahuka mu gihugu tugakomeza
yaravuze ko agiye kurungika mu mubonano aheruka kugirana n'abari muri leta yiwe yaravuze ko agiye kwihutira kurungika babura amatari batandukanye bakaja kuvugana n'impunzi yo ziri
Erega ibyavuga murundi ni bimwe na nkurungize amari cyaka rikarakora none muribagiye imyaka umushyiranganje w'intara hagati ya nkurungize patelwa na ndagiye yamaze ari kariyereka mu mabarabara ya Bujumbura ya Dar es Salaam Bujumbura ya Ruzizi azazana Kivale ariko aza ngo kubwira amajambo y'ihugu ngo barundi bahunguke barabiyo bashobora guhamagara abarundi ngo bahunguke kandi bariko bumva abantu bariko baranyurizwa n'ubu hati Bujumbura
Hari uwitwa Kamikazi Arlene nawe yanditse avuga ngo none abapfungiwe ivya politike buzuye amabohero kuva mu 2015 ko ataco bagomba kubavuga ko ega nabo nyene barakeneye kubaka Uburundi bushasha ngo nimba hari ico bakosheje bari hano imyaka 5 simike bararonsa kanya ko kwiyumvira aka kabazo kari muri bimwe twari kubaza uruhande rwa leta iyo tuza kurubona ariko nitwarronse abo twagerageje guca ko bose batwa nkibatubwira ko adashobora kuvugira kuri no radio juge y'America ariko kandi hambavu yako kabazo Carlene hari byimviro byuno atashinye kuduha amazina yiwe
benshi muratse ko batayibutse ka leta amwe bataye kwego gucungera imitekano b'abasadana ya polisi tudose n'inguvu z'igihugu tatatan yero kaya kama n'ukuri ni kiza uko kazotuma yo cisununura uko zya nguvu hamaze kugaruka tugarukanisha kajye gukora kujya bakora yero kaya kama kuntu kakiriwe n'ukuntu ni baza kakirwa benshi ntibahunze batewa kama bahunze imvu z'umutekano bamwe uko nabivuze ntibataye akazi bateshejwe akazi abandi bateshwa utwabo bariko barikorera muri ibyo byose icyatumye bateshwa ubuzi bagateshwa utwabo bakafata amahanga bakagenda umutekano muke mu gihugu rero sinibaza ko akamo ko bacura gusumbya ibikorwa byokorwa kugira bitume bagaruka akarero ivyokogwa ca mbere ko boraba bujya bushobwoze ibihumbi n'ibihumbi umutekano mu shyanganje nako umutekano yakivuze neza uvuga ati tijya gushira umuntu mu gasho kihutira akabandanya kimugaburira mu guhomba rero bijya bihumbi bashyize mu gasho ni nguvu zari gukorera igihugu ariko yari bitumvikanye na naka kubera batasangiye umugambwe kubera batumvikanye kuvyo ubwoko canke kuvy'intara nabateshejwe igihugu ntibagitaye baragiteshejwe bose byari inguvu z'igihugu harya ijya leta yacu yokorana izashiraho itegeko kandi iri tegeko ritobasaba inguvu nyinshi kuko niryo kurenganura barenganije ati abataye ubuzi bwa leta leta n'umubyeyi wa twese abikorera ibyabo n'abikorera bya leta ati ingingi nini iravuze ko umuntu yahungutse asubizwa mu kazi yahoramo uwo kontra yiwe n'umukoresha utari bwahere agasubira agasubizwaho ibyo byotuma bituma abari mu mahanga bumva yuko bagarutse bumva ko umutekano batsimbataye bumvise yuko bapfunze bapfunguwe bakumva yuko umutekano usigaye ujejwe igipolisi n'igisoda atambonera kure zo biruka inyuma ata bya bindi byo gukizura bigikorwa n'abasivile abatabihembekwa bisigaye bikorwa n'abazi n'inzego z'umutekano hanyuma kumva yuko basubijwe mu buzi izo zotuma benshi baza iyumvira nawe ibihumbi n'ibihumbi arafite umukoresha nka leta ibabwiye ati nimutahuke n'ubundi turabakeneye ku kivi abapolisi abasoda abaganga abakozi batandukanye mu byamazi mu mavuriro na hihe n'inguvu z'igihugu ziba zigarutse rero nk'iyo ngingo uno munsi icaye uno munsi akayishyirako gikumu abo bose buza ko nabubwiye ikigo ndabaha barazi yuko ataheza nk'umuhira ntibosha bagaruka muganga ko n'inguvu zatatanye ko benshi baratekereje ntibabutaye ko nta muntu atakatagiyeho kandi rero icyo leta nicyicarira ibyambiro byaba bikoze mu gihugu cyacu murazi yuko byakorewe abahungurutse n'aba rero leta kujya yitwa ko ari leta nkozi niyerekane ko ari leta ishoboye kandi ibishyizemo ishaka byashoboka byatuma n'abandi bikorera twaba bavuga ati cya gihugu utoja kugikorera mu kubikorera twiwe benshi bagiye zari ingufu z'igihugu bari bafite ibyo bakora bari bafite ibyo bikora kandi baratera imbere ikibaraje ishinga cyane abikorera bari umutekano hamwe bumvise basasagaye nta gihugu nibaza ko coba ciza gusumbya gukorera iwabo gukorera iwanyu
akamu ngo niko bacura gusumbya ibikorwa niko uyu munyagihugu abivuze muremeranya nawe Gabob we yibanze ku bikorwa birimo gufungura abantu mwebwe nkamenyesha makuru bikorwa sindamusiga bizobereka kwageze ko mutahuka n'ivya
abo banyagihugu barundi rumba ko baraciyigenge igere n'ibyo sende bestebe cyashobora gutahura nuko nyine ifite ingene n'ubundi isuka mu gihugu munda n'ingene iki yagitwara mu manga ariko mu bibazo by'abanyagihugu urumva ko harimo ubwenge rega bagira bati abo bantu bariko baraduhamagara twebwe dushaka amajambo dushaka ibikorwa ibikorwa nabyo ni ibihe ibikorwa ni ugufata izo ngomero ya kuri yose zakoze amari zakoze amarorerwa abanyagihugu bakumva ko abo bantu batakiri mu ibarabara bakumva ko abo bantu batakiri mu bajeje umutekano ni gufata bajya bicanyi bose binyegeje mu nzego z'igipolisi igishoga n'inzego z'iperereza bavugiye haraheze imyaka cumi bariko barica abantu abo bantu abanyagihugu bakeneye kumva abo bantu bahamagawe mu butungane kwitegura ku bibavugwako hariho amaraporo mpuzamakungu hariho amaraporo y'amashyirahamwe y'agateka agira ngo y'abarundi harimo amashyirahamwe mpuzamakungu yagiregegeranye avuga ati babona aba bantu banana kanana kanaka baravuze muri ubu bwicanyi bw'abanyagihugu bw'abanyagihugu abo rero abanyagihugu bakeneye kumva ko sibo bakigenzura umutekano wabo abanyagihugu barakeneye kumva uwitwa Kabyongo w'iperereza yagize umwuga kwica barakeneye kumva ko yashyize mu mirimo y'ubutumwa abantu bicwe bageze uw'amahoro n'amazina umwengo yabaye bimwe mu gifaransa bita opre n'amazina umwengo yabaye opre mu bijyanye n'ubwicanyi ni ukuvuga rero yuko abo bantu abarundi barakeneye kumva ko abo bantu bari mu butungane bariko barabazwa igihe rero cyose abo bantu abarinzi baba barongoye izi nzego zimwe zimwe zo kwica abanyagihugu abanyagihugu ntibazigira bitara kamo kiyoreye rero njyewe nkagira nti abo banyagihugu barundi babyumvise uno munsi singona icyo iyo leta iriko irihatira mu kuvuga amajambo ngo tujye ku mirongo umwe nibakore ibikorwa nibahagarike ubwicanyi uno munsi tubyumve yaba mu kwezi kumwe gusa mu kwezi kumwe ivate ndayishimiye amaze ahashyikiriza ubutegetsi ubwicanyi mu burundi burabandanya agatoke dukarabandanya mu mazi bisi nimva ibyo abatware bariko barakorera umutamakazi hariya mu ntara ya Makamba muri komine Kayogoro umutamakazi konsesa bimana konsesa
mbeboba ayo makuru
ubu umutamakazi bariko baranyaga inzu mutaneye bahagarariye umuhuza bakamusohora bakamuturirira nitwe ngimbuye wowe iyo ntwaro abanyagihugu bose
nari ngomba ndakubaze ngo biroroshe kuronka ayo makuru yose mutari ku rubuga ariko reka tubanze turangizanye nuno n'uyu munyagihugu yaturungikiye ijwi ryiwe yavuze kandi ko bimwe mu vyo we yibaza ko vyotuma icizere kigaruka ari ugushiraho itegeko yise iryo kurenganura abarenganijwe muri bo harimo ngo abatakaje ubuzi bakabusubizwa namwe bwe kuri RP bisa nk'aho hari urubanza rucuguruye amazu yanyu mwaramenye uko yaturiwe mu 2015 ubu ahari ya pe yahameze gute inyubako ziracungerewe ivyo mama akoresha birihe mwize kuzoshumbushwa n'ubutegetsi bushasha nimba ibizokwerekanwa n'amatohoza bizokwerekana ko uko byagenze ukibaza ko ari bishoboka kuko uravuze ngo habonetse abategetsi ni nka uvuga ati abahari unye ntibikunda ko bizoshoboka nica umuntu yo kwitega mu myaka iri imbere canke ndabitahuye nazi urubanza uvuga ni ku rubanza gwega uburundi muri rusangi canke ni RPA gusa
uya muri rusangi cyose n'itwari fitwara muri rusangi kuko igereta yaparanganije n'ubyoro cyose fitwaye ku bintu bigene yaturira yacu hanyuma bagafata n'ibikoresho byari biri yo bakazwira abapolisi kirabaza abapolisi yabitwaye uno munsi imodoka za RPA ziri ko zikoreshwa ari abapolisi nyine bazizire wabahora
Mm. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda twa twabwiye yuko hariho bamwe mu batumire twa twiteze batashobora kuboneka ariko Jerome Niyonzima umwe mu bamenyesha makuru ari ku rubuga mu gihugu cy'u Burundi akaba asanzwe ari no mu murwi ujeje gucungera ingene itangaza makuru rikora mu Burundi CNC akanama yadimwo aratubwiye ko gaheze ubu dushobora gusangira ikiyago gusa Jerome no musi twamutumiye nk'umunyamwuga kuko aterwa kuvugira urwego CNC nubwo hari tubazungira ngo duke ashobore kuza aratwishura afatiye kuvyo abayemwe ngaho yabayemwe muri CNC amazemo igihe kinini Jerome muri ko musangira ikiyago na Bobe Rugurika mugenzawe ari mu buhungiro kuva mu 2015 muramukanye hama tuduke kwijamba
ndakuramukije Bobo
ndakuramukije murakoze ndakuramukije namwe mwigeze ko mugeze neza
Yego. Bizarome harakabazo nahereye ko tuvugana na Bob yavuze ati aravye ku bintu byifashe arazi imajambo atandukanye ubutegetsi bwenda burashikiriza kuvyerekeye ugushaka gutahukana impunzi arumva amenyesha makuru atakibanza gibafise mu majambo atandukanye ubutegetsi bushasha bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi wewe urabivuga ku iki
Yego urakoze jewe nibazo uko iyo amatora heze urabona abahatanguye ikiringo gishasha abantu bavuye muri bya biringo byo kwiyamamaza batandukiye noneho ikiringo agenda kuvugamo iby'iterambere akanavugamo mbere n'ibyo gusubira kunywanisha abantu kuko mu bihe by'imyamamazo ubona benshi baba bagiye mu mibiri itandukanye ubu rero nibaza ko ishobora ariko barashyira imbere uri kurabiraba no kugerageza ko imigwi yose yari yatatanye yosubira ikiyunga iyo rero bavuze gutahukana impunzi nivyo sindumva bavuga ngo gutahukana abamenyesha makuru ku ruhande rwabo bonyene ariko je ngibaza bavuze gutahukana abarundi bari hanze y'igihugu jewe kubwanje numva umenga abarundi bose boba barimwo utafashe ngo umugwi ngo wamenyesha makuru ngo wabagwiza tunga ngo abanyapolitike ngo abandi mu migwi itandukanye cye kubwanje n'umumenga ikibakisitwe imbere bavuze abarundi bahunze igihugu muri rusange hanyuma kumbure bigiye mu ishyirwa mu ngiro urumva ubukire umugambi ushyikije mu buryo bw'umugambi wiyaguye hanyuma bagiye gushyira mu ngiro neza kariyo baca batangura bati mbega banaka bobo botahuka gute twuganira iki kugira batahuke icyo busaba natwe icyo twubasaba cyubiga iki nibaza ko muri iki gihe cyo gushyikiriza imigambi mikuru mikuru biba bikiri muri rusange hataba haragera aho bavuga bati nido dutangure rero ku mugwi umwe wose tuwegera turaba ibikenewe kugira utahuke turaba n'izo twusaba je rero nkagira ndi ntibiracegwa cyane kubwanje umenga ntibirajya kure ku buryo umuntu yobihebura umuntu yobirindira karaba hatanguye gushyirwa mu ngiro ingene batangura kumugwi rero umugabo kagira ntibiratanga umwizero bavuze muri rusange ko hari intumbero yo gutahukana abarundi bakoze
Bobo ya makenga yanyu ibyumviro bya Jerome biriyamaze
nibyo numviriza Jerome murundi avuze neza kandi naje ujibute nari navuze yuko nari nakinye na dekwishura nk'umunyagihugu yahunze ariko akora kumbure umugabo w'umumenyesha makuru natwe turemera ko tutari umugwi udasanzwe cye ntidusaba ngo umukuru w'igihugu nadutere akamo utwaco oya n'ukuri ariko turasaba ko akagaragaza ati abamenyesha makuru batotejwe bugariye ibimenyesha makuru byaturiwe nibatanzwe nike ibimenyesha makuru byabo tuje ukwigizene bisubira gukinga imizi mu Burundi nibyo twari twibaza yokora atabikoze naho ntaco abazotanga abanyagihugu bazotanga abanyagihugu mbahunga ntibazoba batashe ntabamenyesha makuru kuko ntibazoba bifite ya maradiyo bagiye gukorera nico navuga ahandi yo kubyo Jerome avuze ngenda mutahurizana kuzana
Jerome twavuze ko tutaja kukubaza cyane ibyo muri CNC kuko utari kuravugira CNC no munsi nubwo uri umunywanyi wa CNC ariko dukundire kano kabazo tugacishemwo nk'ibisanzwe iki ikibazo cyo mu radio yugawe kiravugwa kwikinga ho mu Burundi haba munyamwuga haba nurwo rwego mugabo utari uvugiye cyane ni ikintu ubona kiriko kiratera uruhombo ni ikintu ubona kizokwihutirwa gusubizwa mu buryo muri buno gutegetse bushasha aha tuvuga cyane cyane izo radio zaturiwe zimaze imyaka igiye kurenga 5 mu buhungiro
jiwa ikibazo cy'ama radio yugawe n'amashyirahamwe n'ayandi n'izindi n'izindi nzego zoba zifite zaragize ingorane muri kahise rero ndabifata uko nk'ibintu byitwa gusanura igihugu cyo rero niko ndaraba mu ntumbero y'ubutegetsi bushasha wari ko burajyaho jiwe ngira icyizere gishingiye ku mugambi wo kunagura cyanke gusanura byo byose biba byarasambuwe n'ibihe bigoye igihugu kiba cyaraciyemo rero amaradiyo yugawe uretse nk'ayoba yugariwe yagirizwa amakosa y'umwuga jewe nk'ayaba yugaritse kubera ko asambuwe cyangwa aturiwe cyangwa agize ahuye n'ibi bihe bigoye igihugu kiba cyaraciyemo ndayafata ko muri rusange iyo ubutegetsi bufashe intumbero yo kunagura iby'igihugu byononekaye byo gusanura ibyasambutse ufata ko n'ibyo binyamakuru n'ayo maradiyo yoba yaraturiwe aja muri urwo ntumbero hanyuma rero akazoba hagezaho kumbura ubutegetsi ibyo wabwiyemeje byo gusanura ibyasambutse no kunagura ibyononywe n'ibihe bigoye igihugu cyaciyemo bizoja mu ngiro kimwe kimwe ukwacyo nayo ku binyamakuru biba byugawe kubera byagirijwe amakosa y'umwuga nibaza yuko bica bizoca mu nzego zisanzwe zibigejejwe urwego CNC nizo ndarurimo imyaka igiye kuba 10 mugabo sindaruvugira nkacavuga rero nti mu gihe ari bisaba ko haba ibiganiro nibaza ko ibyo biganiro bizoba ari bisaba ko hafatwa ingingo nibaza ko ingingo zizofatwa n'inzego zisanzwe zizigejejwe kandi ko mvuga ku byo bavyugawe byagirizwa nk'amakosa y'umwuga
ego reka twumve none wundi munyagihugu wasanga ugutaha ko sabwe
ariko muhundiye nagomba ubunene gucamira akaja mu gato ishire ku byejero magiye kuvuga nagira ndamumenyesha kandi ndanamwibutse kubwo asabyirengagije ndamwibutse yuko mu Burundi gushika kuri iyo tariki atakimenya amakuru na kimwe jewe ndi mu byuga bigakirigwa shugawe hakurikije hisunze amakosa y'umwuga
Yego.
Ni nyesha makuru nurabizi mu Burundi nta kimwe nyesha makuru cyangwa ingingo ya CNC cyangwa y'umushyira nanjye ajeje ibyo kumenyesha makuru. Amaradiyo yaturiwe yugagwa n'imbonera kuri hamwe n'abakozi b'ibyo gukoreza n'abakozi. Ntako nashaka gushyira.
Yego.
Ibyo nabitandukanije je navuze ko hari ibinyamakuru byaturiwe kubera ibihe bigoye igihugu cyaciyemo ariko ayo ni ibinyamakuru byugawe n'itegeko rifatiye ku makosa bagirizanye y'umwuga nk'ibi kiko ndavuga ibinyamakuru nka za BBC vodami ndabona ibinyamakuru byugawe atari byaturiwe nabitandukanije
urakoze
reka duse nk'ababegereza bwe ku musozi wa kino kiganiro ariko twumva n'undi munyamakuru umunyagihugu asanga gutaha kugira neza ugutahuka ko amenyesha makuru kugira neza abanyagihugu ariko agacisha mu ijisho icyo yise ngo amenyesha makuru batuku ubutegetsi bw'ibihugu byabo gutyo ngo nshize muri twa mugina ntibatandukanye politike n'umwuga wabo
amahoro cyane abo kwitwa rya Amerika ndo mu Burundi hama nk'abandi umunyeshuri wa kaminuza y'u Burundi abandi mu cyo kigira kabiri cya maîtrise hama mu bantu bahunze harimo abamenyesha makuru nibyo arama radio atagikora za Europea za Terero Renaissance za Bonisha nibaza ko njamo kurari nk'amwerezo rero araho nibaza ikibazo nkavuga nti none nk'izo radio zitagikorera ngaha mu gihugu uretse Bonesha yoyo yaciye ibivamwo ntisubire kuvuga amakuru rero rimwe na rimwe ugasanga mu makuru aca kwayo maradiyo twumva avugira hanze ukamenya ngo harimo n'ibintu bifite intansiyo umengo niyo gukabura abantu kubakaburira intambara none aho bobo ntibabona ko ibyo bavugira kwa zigera radio zahumura inzamba iki bishobora kuzutuma nubwo buhunguka bakabagirira ikigogwe bakagaruka bizotuma abanyagihugu basigaye ni Burundi bazoguma bagira bati yamara yamara twahora twumva abavuga ibi na biriya kwa yamara radio yahumura ku buryo atakizere bazoba bakibanka abanyagihugu kabamenyesha makuru bari independent
bo bivyumvira vyino menyesha vyino munyagihugu avuga ko hari hamenyesha makuru batuka leta yavuzemwo cana maradio ari mu buhungiro agasoza avuga ngo nta banyepolitiki nta menyesha makuru murabivuga kwiki
uwo munyagihugu murundi ndamutahura ndamutahura cyane kuko kino winyene hariho abanyagihugu biyumvira gucyo na cyane cyane abanyagihugu baba bari mu bigambo iri nka CNDD-FDD n'abanyagihugu kenshi bataba bazi icyo ari cyo umwuga wo kumenyesha amakuru for example ntibazi icyo ari cyo journalisme d'investigation gihe twita akarangamutima kugutohoza urumva nk'abanyagihugu bumvise uri kuravuga ko umushikiranganji wa mbere yoba yagize amadeti y'ubwicanyi ukanayavuga iyo bumvise mubwije mutiri umushikiranganji wa mbere aravugwa muri dosiye y'ubugenyeji y'ubusuma yahombesheje igihugu amamiliyari hariho n'abanyagihugu baca bavuga bati iyo radiyo irubangukira tuka ubutegetsi barundi ni ukubatahura kuko ntibaba bazi icyo ari cyo jounalisme d'investigation ntibaba bazi n'icyo bita jounalisme critique reka murinzi ntiwibagire ko mu mugenzi w'ikirundi harimo bya bindi cy'ukubaha ubutegetsi abategetsi ariko ntibamenye ko mu kubaha ubutegetsi n'abategetsi abamenyeshamakuru barekuriwe kuba kritika icyo ni ukwita kubakurikiranira hafi ku byo bakora bakanerekana iyo bari mu makosa cyangwa mu kuri uwo munyagihugu kugenda mutahura cyane kuko si umwe ariko ku mbure ni bake ariko hari abandi benshi babitahura
hari ubutumwa nashimye kudasomwa ku bw'ukubaha abanyamwuga baba abo ngaha ku ijwi ry'Amerika kuko ariho bwaza bubatumbere cyangwa bagenzi bacu bari mu buhungiro batandukanye ariko reka imbere yo gusozera mpe akanya Jerome Niyonzima nk'umunyamwuga ari ngaho ku rubuga mu gihugu cy'u Burundi kazi uza kuno mwuga urakabona gute kuri ino ntwaro nshasha uriteze iki mu mpinduka zitandukanye
urakoze je novuga ko kazi uza kumwuga wo kumenyesha amakuru kari mu mpande zibiri ubwa mbere kari mu minwe ya bene umwuga ubwabo no kuvuga yuko ndiko ndavuga mu minwe ya bene umwuga aho umumenyesha amakuru agaragaza by'ukuri ko ari umumenyesha amakuru atari umucangero cyangwa atari umusezi aha no kuvuga iki no kuvuga aho umumenyesha amakuru wenyine akora umwuga akurikije amategeko y'umwuga n'akarangamutima k'umwuga adahengamiye ku butegetsi cyangwa ngo ahengamire kubagwanya ubutegetsi kuko nabo bashobora kubaho aho rero no kuvuga umumenyesha amakuru ari izina wenyine bakamenya bati iyi nkuru n'ukuri ni nkuru ikozwe hakurikijwe amategeko kandi amasoko y'inkuru yose yemewe yaciwe yarondeyemo inkuru hanyuma inkuru akayitohoza akayubaka akayishyikiriza akurikije ibyo byose biranga amategeko uyu mwuga ntabe umusezi ku ruhande rw'ubutegetsi kandi ntabe umugwanyi cyangwa umuvugizi w'abanyapolitiki akazoza kandi kari mu minwe y'ubutegetsi na cyane cyane mu nzego zishinzwe guhagararira umwuga wo kumenyesha amakuru gute niyo abamenyesha abarongoye ubutegetsi muri kino gihe batiyumvira yuko kugirana imigenderanire myiza n'abamenyesha amakuru bifite icyo bimaze mu guteza imbere igihugu umwuga woshobora kuzimangana ariko nkagira icyizere kuko ndanze mu majambo ashyikirizwa agaragaza ibikuru bikuru bizoshyirwa imbere n'ubutegetsi ndabona neza ko hari intumbero yo kuzorondera kugiranira imigenderanire myiza hagati y'ubutegetsi n'abamenyesha amakuru ndabona ko hariho iyo ntumbero yo gusubira kuraba mbega abo bahari ibere ryayaze hagati y'ibinyamakuru n'ubutegetsi hanyuma hari ibere ryayaze naho mbega uhokorwa iki kugira ngo by'ukuri ubutegetsi ntibushyamirane n'abamenyesha amakuru n'abamenyesha amakuru nabo nyine ntibafate ubutegetsi n'ububagwanya naho habiri rero kandi nkavuga nti byose biracyashoboka kuko turi mu ntango n'umwanya mwiza uko abantu baje inama ibyagoranye bakabigorora ibyatosekaye bakabitosora cyane cyane ahari inama haba inama kandi haba Imana.
Bobe, ku ruhande rwawe nawe kazoza kuno mwuga muri kiriya gihugu kuri muno butegetsi bushasha nakahe?
Sino jangkau mango tondele bingi bingi buka jerome ya jekuri sigura ya vizu zena wala kuresho majambo yi wenye na mame info weko nidyo kazo za kumuga uvu mene chumako umu hundi karimu minwe uvu mibiri hamwe hariho umu huwa mene chumako umu kizikabu agorero niki ya kuwa tandukanya wa tijenga wizenga na wa tijenga changa bakore ya reta kuko umwuga wo kumenyesha amakuru gusa amategeko amwe n'akarangamutima kamwe hari icyo bita code de la déontologie hamwe na ethique rero ningaza yuko ibyo byose abamenyesha amakuru n'umuryango umwe mu bisanzwe nibo bakwiye kuraba ikituma nko kugira babivuge bakavuga bati ibintu twe dukwiye gukora vuma twicunga amategeko hanyuma tukikora twicunga n'ineza ya bose alo aho ni hamwe ahandi ni ku rwego rwa leta n'inzego za leta niho kazoza kumenyesha amakuru kari aho rero jewe ngenda bivuge nkandikanye na Jerome niho mbona ko kazoza kumenyesha amakuru kariko kajya mu manga iyo ndaze iyo mwaga sende desede uko ibona uwo mwuga reka ndabahe n'akarorero kandi bisa ko bamutumye mugenzanje Jerome Niyonzi ari mu rwego sente turabizi nzi yazivugiye arahize imyaka wundi imyaka cumi ariko nagenda mutumye agende mu nama izikurikira abazogira ababarire biyandika umutamana nibareke kuba nibabe nk'abacangero nk'uko bene agiye kuyivuga ba leta bagenje gusinyira utwabo n'uguhenda bahenda nibagende bahagararire iteka ry'umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi nk'akarorero ndashaka kumusaba nta makina mvuge ariko baraje rwego sentaji Burundi baraje abamenyesha amakuru muri kino gihe bariko baratotejwa bariko banahohotejwa bagira ubusa no kuri turasabye sente nije mu gace rere ntitubabwiye ngo nibakore ibintu na ziriya sente tugeze kubategeka ariko nibaraba ingene kwiyandika umutamana ubwo rwego rwanye ruvuga nk'urwego rw'ikingero kuri leta ni uruyandika umutamana bahagarariye agateka kabagiye bamenyesha amakuru yo kubatotejwa mu Burundi hari indi kudomba
ego Jerome uzotumika ubwo butumwa ubushikane muri sente nubwo no musa dahagariye sente muri isanga
ubwo butumwa uretse ko numva budatumbereye neza icyantumika aricyo kuko avuga ngo mbwire ngo urwego sente biyambike umutama uko ubwira cyane sente ubwira badamenyesha amakuru basanzwe bafunze mugabo nkagira nti ni ukubaza kuraba amategeko icyategekanya kuko twese nitwifuza abantu bofungirwa ubusa kuko amategeko y'umwuga aravuga neza ko mu gihe abantu ibintu bimaze kujya imbere y'ubutungane atawusubira kujya kuvuga ngo mbega ngo rekuraba cyangwa ibyiruka mugabo icyo twese tubasabira ni uko ari bishoboka ko baburana bagaserukana ibyireguro byabo batafunzwe icyo kintu twese twagishyigikira ariko rero sinoza kubwira sente ngo genda muri sentare uvuge ngo gira ibi urumva nanjye nyine ntiwava nemera ibyo ntashobora gushyitsa mugabo icyo shyigikiye na jyewe ni uko abo bamenyeshamakuru by'ukuri mu kibanza cyabo si mu ibohero ari ibintu bigaragara neza ko atatu bashobora kubana nyabonona kandi koko batariko barahunga bo barekura hanyuma nimba ari ibyo baburana ari uza kubagiriza akabagiriza bakabandanya baburana bitegereza kuko burya umenyeshamakuru afunzwe n'igihugu kiba kiriko kirahoho.
Nuko rero Bobo yari yavuze ati araba ikiganiro gitangura ntimwashobora gukitanguramo kuko mwari mutarashobora kuboneka kwa telefone kanyu yaravuze ati abiraba nta twizera abona ko ibintu uwo muco w'abantu bamenyesha amakuru aho muvuze abafunzi bari hanze bazotahuka vuba urize gusubira kubona bagenzi bawe barenga ijana bahungiye mu bihugu bitandukanye vuba.
Bobo bivuze gutyo birashoboka yuko kwizera tutakunganya mugabo jewe ndizera yuko ata kintu kidashoboka mu gihe byose bigiyemo kujya inama n'ingingo n'abantu baba barahunze kubera kumbure ibyo bagirizwa barashobora kujya inama bakagera igihe bumvirizwa bariko barahaga bagasanga kumbure kwabaye kubikeka atacyo bagirizwa bagaca bidegembya bagaca bizira amahoro n'abandi nabo nyine ugasanga kumbure ibyo bagirizwa n'ibindi bishoboka ko baza bakabije inama n'ubutegetsi hanyuma ugasanga kumbure ibyo bari bagizwe n'ibintu bisanzwe cyane bitaraga cya mutwe hanyuma ugasanga bose baratahutse babaye bene Burundi. Jewe kuvaho mbone yuko n'abari barahunze mu myaka y'indwi na kabiri mirongo itandatu na gatanu bishoboka ko mu Burundi batahuka hanyuma bakafasha mu iterambere ry'igihugu cyenda afite umwizero ko n'ibindi byose ubutegetsi bubishyizemo ishyaka n'abo byegana bo nyine bakagira uruhara bagashyiramo ishyaka bakaganira bakajya inama atakidashoboka kuko ibigira inama bigira Imana.
Bob Rugurika umuyobozi wa RPA Kajambo kanyu kanyuma imbere ko duhana agahindukira.
Njyewe nukuri akajambo kanyuma mfise na perezida yishimiye kubera ko dufite amakuru menshi kumworohereza kurangura imigambi yifuza ajambo rero jyewe nibaza no kumusabira agashobora gutera agasabisho baramusabira kugira ibintu bose bimubye ko ashobore gutahukana bene wabo bahorana muri CNDD-FDD ashobore gutahukana abo bamenyeshamakuru bahunze agatotezo kabadakugarikana na ba nkunzana ba dose ashobore gutahukana abo banyepolitiki bose harimo imiryango bari bageje kubaka demokarasi Burundi maze abarundi isinzi bose baramutwe mu gihugu iwabo Uburundi busubire kwica igihugu cy'amasamuhuke.
Wakoze kwitaba ubutumire bwa muri Sanga Bob. Ejo nitwongera kukwituma ejo nitwongera kukwikora ko uzotwitabe nkuko wabikoze.
Akajambo kanyuma kuri ikiganiro bwa mbere no saba abagiye bagikurikirana abantu nge kuko nari nafatiwe hariho inama twarimo y'abamenyeshamakuru bakorera mu maprovensi hagati mu gihugu cyari gituma kumbuye ntashoboye kuboneka mu myanya umwanya wa mbere w'ikiganiro. Hanyuma ikindi navuga ni uko iki kibazo cyo gutahukana abanyamwuga b'abamenyeshamakuru bari hanze nosaba yuko cyogirwamo uruhara na bose ntihagire uwutega ukuboko uwundi ukagukubiteko bwaba ubutegetsi bugishyiremo ishyaka hanyuma bwegere abamenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru nabo nyine ubwabo nabo nyine bagiremo uruhara ni ukuvuga bishoboka ko baganira n'abaserukira ubutegetsi bakavuga bati twebwe mu by'ukuri byadutahuke twosaba ibi n'ibi 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 twosaba ko byugenduku nabo nyine bakabumviriza hanyuma bigaca mu kujya inama n'ingingo nk'abashyitsi.
Ego wakoze nawe wejo tukongera kwituma ko uratwitaba nk'uko wabikoze.
Jewe n'ukuri ndabashimiye kuba mwantumiye kandi nejo nimwantumira ari byo ashobora kugira icyo nterereye uzogiterera kandi na Bob Rugurika nawe nyine ndahita mukumbuye ndanamukengurukiye.
Nkibutsa ko Jerome Niyonzima nawe uri umenyeshamakuru ngaho mu Burundi ukaba uri no mu rwego rujeje gucungera ingene itangazamakuru rikora mu gihugu cy'u Burundi CNC mu mfunyapfunyo. Mwakoze namwe bwe nshuti bakunze mariko mutwumviriza muherereye ijya nino. Bakoze abanyagihugu batandukanye batungikiye ibyumviro byabo haba kuri Facebook cyangwa kuri WhatsApp kuri micro mariko na Jodiane Nina Hazwe ni ikiganiro nabategura inongera ndabashikiriza ndi muhiri wanje kuko ikiza cya virusi ya corona kitaratwemera gusubira ku kazi ari nacyo gituma dusaba imbabazi kuri hose ho bahaba itwa Sorobo mu majwi yacu atandukanye naho ubutaha mugira umunsi mwiza mu banyi no mu byanyu.
Radio ya Amerika yabaye ikiganiro cyacu. Radio ya Amerika yabaye ikiganiro cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye ikiganiro cyacu. Kugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye ikiganiro cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushyikiriza icyo tubona turayaga tugahutayo kwitwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yabaye ikiganiro cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutangira